imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe nange Edri Rwema. Ikaze mwese makuru yacyo kuri iyi saha. Muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, abatwa baratakambira leta kubaha amasambu yo gukoreramo imirimo y'ubuhinzi.
Tubayeho nabi, abandi bafite ibitanda byo kuhinga imiseri bakimbura, natwe twifuza imirima ko twoyironka, natwe duhinge tubeho neza tuvye amaisha meza, lakini iyo mirima ntayo tugira. Tubayeho nabi kubera baturenganya.
Uwo ni umwe mu batwa batuye muri teritwari ya Fizi muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo. Aya makuru reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi, kandi ndakuramukije. Abanye Canada babiri bakora amatohoza ejo ku munsi wa mbere niho bafata urugendo rubashikana muri Irani kuraba ibisigarira hamwe n'agasanduku kirabura kabika amajwi vy'indege ya Ukraine yakorowe na misile mu ndwi iheze, bikaba byashikirijwe n'abategetsi. Abandi babiri bazobasangayo mu minsi canke indwi ziri imbere, batumwe ko na Irani gufasha kumviriza amajwi muri ako gasandugu no gusuzuma isigarira vy'iyo ndege mu ntumbero yo kumenya nimba yararashwe ku bushake canke mu kwihenda. Iyo ndege ya Ukraine yo mu bwoko bwa Boeing 737 yarashwe na misile y'igisirikare ca Irani imaze umwanya muto ihagurutse. Ku munsi wa gatatu hafa abayirimwo bose 176, harimwo n'abanyekanada 57. Umushikiranganji w'ubutungane hano muri Leta Zunze za Amerika William Barr yashikirije ko abasirikare 21 ba Arabia Saudite bari mu nyigisho za gisirikare hano muri Amerika barungitswe iwabo. Inyuma yaho mu kwezi guheze mugenzi wabo arasiye abasirikare 3 ba Amerika bariko barabaha imyimenyerezo mu kambi ya gisirikare cha Pensacola muri Leta ya Florida. Mushiranganje William Barr yaremeje ko cyari gitero cy'iterabwoba. Ibiganiro vya mbere hagati y'abakuru b'impande zibiri zishamiranye muri Libya byarangiye jo ku munsi wa mbere i Moscow mu Burusiya. Mushiranganje w'Uburusiya ajeje imigendranire n'ayandi makungu yashikije ko habaye intambuko zishimishije zatewe inyuma y'umunsi umwe ihagarikwa ry'imirwano rishizwe mu ngiro. Izo mpande zibiri ntizashoboye ariko gusinya amasezerano nk'uko byari bitekanijwe ejo ku munsi wa mbere. Ibindi biganiro byaciye byungururizwa kuri uyu munsi wa kabiri. Ibyo biganiro bikaba biriko birafashwamwo n'igihugu cya Turukiya hamwe n'Uburusiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta Zunze za Amerika yifuza kugabanya abasirikare bayo bari ku mugabane wa Afrika nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika. General Mark Milley arongoye igisirikare cya Amerika abishikirije mu gihe Perezida Donald Trump asabiye ko inteko za OTAN zikora ibirushirije mu karere k'ubuseruko bwo hagati. Ni mu gihe kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron agiraniye umubonano na bagenzi we ba Burkina Faso kurwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika. Amerika ifise abasirikare bashika 70,000 ku mugabane wa Afrika bakorana n'izindi nteko za Afrika kurwanya intagondwa zikora iterabwoba cyane cyane muri Somalia. Abandi 200,000 bariko baratine vya Afrika. Inama nshingamateka ya Israeli yaremeje ejo ku munsi wa mbere gushiraho umugwi w'abashingamateka uzofata ingingo nimba umushikiranganji wa mbere adahangagwa ntabashe gukurikiranywa ku vyaha yagirizwa byo kurya ruswa. Mu gihe uwo vyemeza, uwo murwi uzoca ubirungikira inama nshingamateka yose ikoranye ikazovyemeza canke ikazobihakana. Netanyahu ntashobora gucirirwa urubanza ikibazo cyo kudahangarwa kitavuye mu nzira. Ni mu gihe kandi afite icyizere cyo gutahukana intsinzi mu matora y'igice cya gatatu y'umushikiranganji wa mbere atejwe mu kwezi kwa gatatu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Igisirikare cha Afghanistan gishikiriza ko cyasambuye ibiro bya Duane abatalibani bahora batorezamwo amatagisi mu gitero cyabereye mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cha Afghanistan Fawad Ali wahora uharonkera buri munsi amafaranga arenga ibihumbi 38 by'amadolari y'Abanyamerika kuri ibyo biro mu ntara ya Fara.
Arakoze Aloys Bigirimana utugejeje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22. Mushobora kandi
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yacu avugwa mu karere reka tuyahere mu Rwanda, aho bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka bavuga ko babanje gutinya gufata urukingo rwa Ebola kubera ibihuha barwumviseho. Abashinzwe gukingira baravuga ko nibura buri munsi abantu 120 bikingiza ku bushake. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.
Aramakuru yasohotse yabo muri Kongo bavuga yuko ngo niba ari kinsha sanga araba batiteye ngo bahita bapfa nyine nazo twamaje twagira ubwoba ariko twe turi kubona ndangaruka nyine.
Uyu ni umwe mu Banyarwandakazi bakora ubucuruzi buciriritse bambuka umupaka gwa Maruba mu munsi kundi. Aravuga ko amakuru bumvise ku nkurikizi z'urukingo rwa Ebola yamuteye guseta ibirenge ntiyahita yikingiza. Ubwo iyi gahunda yatangizwaga mu kwezi gushize dusanze amaze guterwa urushinge. Ni ikibazo ariko yarahuriyeho n'abandi nk'uko babyivugira.
Impamvu abeshi bari kuza nuko mu gitondo baje bakababaza agakarita ko kwa nyine ko kwikingirizaho. Niyo mpamvu twabishishikaye kuza kubwira ngo hari tujye twambuka ndakibazo dufite. Twaje mu gitondo baratubaza ngo nituzane agakarita ko twikingirije, twese rero turakaburetse ko baturetse nyine urukumva ashaka ari kuza bakamukingira ndakibazo.
Nibyo danange naratinye, nanye naratinye, nabonye inzego za leta ziri kwikingiza, nanye nibwo nabitinye. Nyutse ndavuga ati ibintu abayobozi bari gufata nanjye nago nabyanga, niyo mpamvu nahise njya kwikingiza.
Birashoboka ko mu minsi iri imbere bazaba batari ikingiza bazajya babasubizayo?
Byashoboka nyine bitewe n'uko twageze saa 12 nyine bamanza kuduhagarika, ariko byageze nga saa moya nyine baduha amajeto bisanzwe, ariko wari ukuza indego nyamukuru wari ikingije tiho yasubira inyuma ujya kwikingiza. Ariko byageze nyuma baratureka, ndi kubona hano hari abantu benshi turi kuza dufite ubushake. Nanjye nirirwaga hano nari narabinagirije, ariko naje kubifata mbyemeye nyine ndikunze.
Ngibi bimwe mu byo babwirwaga biba ku muntu wahawe urukingo rwa Ebola byatumye badahita bihutira kuruterwa, ariko nyuma yo kwikingiza basanze amakuru bahabwaga ari ibinyoma.
Abantu bakajya bavuga ko rugira abantu ingaruka ngo abantu ngo bashobora kugira uruhara ngo nyuma y'imyaka 9 ngo udashobora kunywa ngo agacupa ngo warutewe. Noneho twebwe rwaraje hano ku mupaka ruhageze turikingiza, ariko izo ngaruka nazo twabonye twasanze ari ibintu by'ibihuha. Bose ngiye nararurangije ndangije kurufata ngenda nkora imirimo yanjye, mpari gare ryanjye njya muri Kongo ndagaruka ndarya ndanywa ndaryama ndasinzira nta kibazo nagize. Nta n'ubonaye numva wagize ikibazo mu bantu barufashe, ari mu bonyobora, ari mu bantu banyura ku mupaka, nta muntu numvise wigeze agira ikibazo cy'urwo rukingo.
Nibyawe na po twajyaga tubinegirija ngo na po ngitera ingaruka, ariko tubikora tubikunze. Nibi rero tugomba kubikora tubikunze ko nukwiteganyiriza ejo hazaza hanjye. Ndajya mbakusanya mbabwire uko urushinge rwa Ebola ari urushinge rusanzwe twese tugomba kuzit tega kuko nyine n'urukingo rudufite akamaro mu mubiri wacu.
Bose leta yakwemera ko igihugu cyose kitwa n'indwara y'urukingo agahomba abantu bangana gutya? Ke ntabwo nigeze mbyemera, reba nkanjye ndi umukecuru ariko nabyubahirije.
Projet San Francisco isanzwe ikora ubushakashatsi ku ndwara z'ibyorezo niyo yahawe inshingano zo gutangiza inkingo. Uwamwezi Ana ni umwe mu baforomokazi barimo gukingira abantu, avuga ko ibyo abaturage bagenda bumva ari ibihuha ntaho bihuriye n'ukuri.
Kuva twatangira nirango twatangiye mu mpera z'ukwa 12 kugeza ubu ngubu nta ngaruka idasanzwe twari twabona cyangwa twumva kuri uru kintu. Ibyo abaturage bavuga rero ni ibihuha, bavuga ibintu byinshi bitandukanye ngira ngo wenda namwe murabizi, ariko ni ibihuha. Ingaruka zigenda zibaho gake gake ku bantu batuhamagara nimo kubabara umutwe agacika intege akagira umuriro umuntu wese dukingiye rero tubwira yuko yuko agomba kuba afite umuti w'umuriro n'izindi nkingo zose zisanzwe zikora
uretse abana bari munsi y'imyaka ibiri kimwe n'abagore batwite abandi bose babishaka barahabwa urukingo rwa Ebola ku buntu abashinzwe ibikorwa byo gukingira bavuga ko abantu bake abakira ku munsi ari 120 buri muntu ahabwa inkingo ebyiri zitangwa mu byiciro bibiri iyo umaze guhabwa urukingo rwa mbere uhabwa urundi nyuma y'amezi abiri uru rukingo rwa Ebola rurimo gutangwa rwakozwe na kompanyi y'Abanyamerika Johnson & Johnson ikora imiti bivuga ko rwakorewe igerageza ku bantu 600,000 ndetse ko rwagaragaje kugira ubuziranenge buhebuje abantu 200,000 biganjemo abo mu turere twa Rusizi na Rubavu nibo bazahabwa urukingo ku ruhande rw'u Rwanda mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazakingirwa abagera ku 500,000 biganjemo mu duce twa Beni na Butembo hagaragaye iki cyorezo n'abo mu mujyi wa Goma bakuru ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo gutangura urukingo birakorerwa kuri bimwe mu bigo nderabuzima no ku mipaka mu turere twa Rubavu na Rusizi kimwe n'ahandi hatoranyijwe mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
imibiri y'abantu barenga 250 imaze gutaburwa muri zone ya Kamenge majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bibaye nyuma y'ukwezi komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge imaze ishakisha imibiri y'abantu bahambwe mu cyobo rusange mu mwaka w'1994 ni inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika dusomerwa na mugenzi wacu Desire Tungimana I Kigali mu Rwanda
kwa cyumu gisevere cyuno wa mbere cyukugururira bose kugira baje kuraba ibisigarira by'abantu bimaze kuzugwa aho hahoze hari isoko n'ingoro mugambwe badasigana byaranzwe n'amarira menshi uno mukenyezi yahumutse ku byambagwa by'abajyango biwe aheruka bakiri bazima mwaka w'1994 iruhande y'uwo mukenyezi hari abandi bavuga ko babuze ababa icyo gihe bihanganye bashikiriza ko hogira igikorwa kugira ibyabaye bikomeretsa imitima y'abasigaye uyu n'umwe muri bo
ibi bintu birababaje kuvyumva no kubibona ariko nuko intumbero mbona bo biha nuko byohe icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco ariko hatabayemo kwihorana niko je no bifata urabona hariho benshi twabuze abantu tutababonye irengero iyo bishitse rero ukaza wumva nk'ibi byabaye bashobora kuza hari igihe ucibuka impuzu yari yambaye cyambure ntubuki yibuka biritegerezwa kubabaza mu mutima ariko bikaca bisaba uko haba umuntu kwihangana
ababuriye babo mu ntambara zabereye muri zone Kamenge bifuza ko ivyabaye bitosubira nzotunga icimpaye Jafa ari mu babuze afishisha saba cokogwa muri rusangi kuri ivyo bisigarira vy'abantu bikiriko birazugwa
je mbona nitubaye muri kabagende je igikuru muri byose je mbona bogira ikigandaro kivunga hanyuma tugasabire ni kigongwe abantu abajejwe ibintu by'Imana bakadusabiye ku Mana igisabisho hanyuma ibintu bigahera tukabandana tu baho ku mutekano nangere
umugusive wugururiye imiryango kuri no wa mbere uwo wese yipfuza kuraba ibikorwa waranguye muri kino kiringo cy'ukwezi kumwe icegera cy'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha no wa Clema ni nziza atanga icegeranyo c'ivyaranguwe
byari bimaze hafu kwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu bahambwe umwe umwe kwiwe ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho n'abantu kubera abantu babiciwe ngaho muri quartier ya Kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kuja guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagafa kubazana ngaho ko byihuta n'uruvange rero rw'abantu bashobora kuba baraguye hano barashika ku gitigiri cya baba 250 n'170 ni hagati yaho
kubibaza nimba kugururira bose kugira baze kuraba ibyo sigara by'abantu udashobora kuzura kaboze muri seve barabihakana icegera cy'umukuru w'uwi avuga ko hari bitekanijwe kugira ntihabihahamuka kuri bamwe
twarategekanije igikogwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe nihahamuka kubera babonye uwabo aho yaba yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyangwa ibindi yari yambaye icyo gikogwa kirakogwa kandi ahantu hose tubikoreye nk'uku turagitegekanya kugira ngo ntihagire umuntu asubira guhahamuka kubera ibintu asubiye kuyibuka afatiye kubyo abonye bituma aca yibuka amabiyo barashikiye uwiwe icyo gikorwa kiriko kirakorwa twaragitegekanije ntungaha kirahari
kwerekana ku mugaragaro ibyo bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga bifise akamaro mu bijanye no kumenya ukuri kuvyabaye no kunywanisha Noah Clement nziza atanga isiguro
ibi ni bidufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo tumenye ibyabaye muri kahise abashaka kushobora kumenya neza ingene ibintu byagenze bamenye bafise ibimenyetso cy'ingene ibyabaye muri kahise byo byarabaye kandi bifashe n'abantu bashaka kuba bavuga bati twebwe ntituzaha abantu bagiye ntituzi iyo bahereye ya migenzo yose abarundi basanzwe bakorera umuntu yitabye Imana babikore mu buryo busanzwe bwemewe n'imigenzo y'ikirundi
umugwi severo menyesha ko ico gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga kigiye kubandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu ugasaba uwo wese afise inkuru zahari ivyo binogo rusangi kubimenyesha uwo mugwi icegera cy'urongoye mu Gisever akavuga ko inyuma y'ikiringo cy'imyaka ibiri umugwi uzoshira habona ibizaba byavuye mu matohoza kubagirizwa ubwicanyi bwabaye kuva Burundi bwikukira kushika mu mwaka w'2008
wakuwe mu bihugu by'Abarabu mu bucuruzi bukorerwa abantu ukaba yasubijwe mu gihugu cye cy'amavuko anyuzwe mu gihugu cya Uganda aremera ko yakorewe ibyaha bitandukanye birimo no gusambanywa ku ngufu abaye uwa 30 usubijwe mu Burundi muri ubwo buryo mu gihe cy'imyaka 2 bikishijwe akishijwe mu gihugu cya Kenya na Uganda amashyirahamwe y'abarundi haranira uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihugu byombi afasha niyo afasha abo bantu abahinga barwanya ubucuruzi bw'abantu mu karere k'ibiyaga bigari bemeza ko ubwo bucuruzi umaze kurenga urugero ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claven iyo nkuru ikigali mu Rwanda
Uwo murundikazi yashikanwe mu Buganda kundwa iheze yirukanywe akuwe mu gihugu ca Arabia Saudite mu mashirahamwe yigenga y'abarundi akorera mu Buganda yamwakiriye harimwo MIRPD rigwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini Jean-Claude Sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanzwe umukobwa yagarukwe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe
Emerine amabi yakorewe wenyere ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararonka mure ibipimo byo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina arayafatiwe ku gukubitwa cyangwa kugirwa nabi nimba ari ibindi bintu baba baramuhaye yanyoye cyangwa yariye byatumye ubwenge bwiwe buva ku gihe umuntu ntashobora kuja muri Arabie Saoudite akomeye ngo agaruka adakomeye atari uko hari amabi yakorewe
ubu uwo mukenyezi yari yasubijwe mu Burundi akaba yacikiye mu kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa Rujanti mu Kamenge mu mwaka w'ibihumbi 2018 hari abandi barundikazi bafatiwe muri Kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu nyene nabo bace basubizwa mu gihugu c'amavukiro ishyirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urwo rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini ryitwa Justice and Equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cyane cyane abakobwa n'abagore yimonogoje Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe
La jeunesse est elle qui est visée en premier donc il faut vraiment
atugaruka n'urwo rubangamiwe hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa harabajanwa mu busambanyi harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashetse muri ibyo bihugu bagasha bajanwa muri ubwo bubisha ku mwaka uheze igipolisi cy'u Burundi cavumbuye hagati mu gisagara ca Bujumbura ahacishwa bene abo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye
igipolisi yaciye hafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa gicakira hafata n'izindi mpapuro z'inzira 27 zishasha kandi z'ukuri hamwe n'impapuro 30 zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune muri izo zibiri nizo zayizukuri kirafata kandi ni machine nyabwonko iryo vuriro rikoresha mu gukorera ivyo bintu abo bantu
amashyama akunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu Buganda canke muri Kenya bahanura abavyeyi gucungera neza abana babo cyane cyane babakobwa literakamo abo bakobwa nabo kuhagabira amareta nayo agafata iya mbere mu kugwanya ubwo rudandazwa
hamwe bakazabararabira no kuri izingaruka zifikira baba bagiyeyo maze bagaheza bakihangana turazi ko abenshi mu byukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe aho kuronka y'ubuzima baba bagiye barondera bavayo bishwe nabi kuko turamaze kuronka makuru ko hari nabikigwayo icya kabiri muri ibi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko hari igihe byari byahagurukiye ubwo rudandazwa bagafata bariko bararukora ndetse nabo bakobwa bagiye muri ibyo bihugu by'Abarabu bakabahagarika ku bibuga by'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma ariko biraboneka yuko mengu bubara debukiwe murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku bibuga cy'indege kandi yagiye ari umwe rero twasaba yuko byo kuri bosubira bagahaguruka bakagwanya ubwo rudandazwa rw'abantu hanyuma kandi bagashyiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari inyuma y'ubwo rudandazwa bose kuko ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu.
Icegeranyo giheruka gusohorwa n'igipolisi cy'u Burundi cerekana ko kuva mu mwaka w'2015 abantu barenga 400 bamaze kujanwa muri ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu bakekwa gukora ubwo rudandazwa harimo amashyamwe mpuzamakungu bamwe mu bakora muri leta n'abandi. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bijo ry'Amerika.
Abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abatwa batuye mu kibaya cya Rusizi kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasaba leta kubaha amasambu yo guhingamo kuko imirimo yari isanzwe batunze yo kubumba inkono nta soko igifite muri teritwari ya Uvira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri muri Kongo.
Ugeze muri imwe mu myanya yo ku Mutarure Rubirizi Nyamugari ndetse na Kamanyola ahatuye abo baturage bo batwa muri Kongo abo bakunze kwita bambote hari aho usanga bicaye mu myana ntacyo bakora abandi nabo bari gukora inkono ababishoboye nabo uhura nabo bagiye guhingiriza mu mirima y'abarundi n'abapfurero batuye mu kibaya cya Rusizi. Vumiri ya Roda ni umukecuru umusanga wa butaka ari mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko twavuye nawe avuye gutasha inkwi zo kugurisha kugira ngo abone ibyo afungurira umuryango we.
Nta masambu tugira twibereye aho ntiturime imyumbati ntiturime ibigori tutagira ibigove tubirimako nibaze batugurira ibigove natwe tuzoze turarima nk'abandi
kandi muvuga yuko mwari mutuyanga kuva kera abandi bafata ibinani ibigove
ubutwa bwa kera ntambi bamabugira ibisambu ntabwo bari bugendanye nari bwa mayibobo
nagenda gabigenda gute
ni nkuko turi nyene bwari butuye buza kubura se binyamaswa mu kahinga kera bikihari nize byari bibabesezeho ndi mpongo ingeregere izo nizo tubyari zitunza batwa bakera natwe tupfuka dusanga ibyo bigikoko ari byo bibatunze ko bihereye mu kahinga dusiga tugira tutsingero nk'abandi tuza mu banyamurenge mu bafurero mu barundi ingero tutasenye ntituzaturi.
Mengwa Shabani ni umusango butaka wo ku Mutarure avuga yuko nyuma yo kubona ko inkono abagore babo babumba zitakigira isoko yahisemo gukora imirimo y'ubuhinzi ariko avuga yuko bafite ikibazo cyo kubona amasambu meza mu bishanga ahahingwa imiceri n'ibigori ndetse n'amatomati.
Tubayeho nabi abandi bafite ibitanda byo kuhinga imiceri bakimbura natwe twifuza imirima ko twoyironka natwe tuhinge tubeho neza tugire amaisha meza lakini iyo mirima ntayo tugira tubayeho nabi kubera baturenganya lakini turonsinga imirima natwe twohinga tukaza ikintu twakwifuza tukakibona lakini abasefu tufise bari cyadufise mu kantu gakakizo.
Sakina Penina ni umusango w'ubutaka muri iki kibaya cya Rusizi avuga yuko kubera batagira amasambu yo guhingamo imibereho yabo irushaho kuba mibi kuko babura ibyo bafungura bityo bigatuma bibasigwa n'indwara.
Turasenya tukagenda gutsingero kurima 2025 tugagura ikigozi tukajya isombere tugira amavuta umunyu tukajya gucyo nta kundi tubaye uko nyene nubona ko twaheze no kuvugwa byose nta bitaro tugira abantu barasize no gupfa turagenda bakatwaka amadolari na nubu turaho umwana gwaye tuguru tunene kwa desa ntacyo tumara ifaranga gusa ngo nido batwaka na nubu turaho dutunzwe n'Imana yonyine.
Ese ni iki ubuyobozi bwa grupe ma Rubirizi buvuga kuri iki kibazo cy'abasangwa butaka batuye muri iki kibuga cya Rusizi? Ombe ni Mirundi ayobora grupe ma ya Rubirizi ahiganje aba baturage bo bakongomani yo mu bwoko bw'abatwa.
Icyo kibazo rero twaragihaye mwami twaraje turakiganira turakimuha tumubwira yuko arondera ukuntu nawe aba bantu mu mareserve bariho ya leta twohereza abo bene wacu babatwa nabo bakaronka ibarima imiceri. Icyo kibazo rero nuko yagitwara aravuga ati ngiye gukiga ndabo ukuntu tukigenza kugira ngo nabo baronke ahantu kuhinga imiceri.
Vedaste ngavuga ku bwijwi rya Amerika mu kiba cya Rusizi mu ntara kivuye
mu Rwanda. Ubushakashatsi bwakozwe n'isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro bugaragaza ko mu bana b'abakobwa babyariye mu rugo abagira kuri 70% batejanywe n'imiryango yabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kabore.
Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro risobanura ko ryinjiye mu kibazo cyo kureba imibereho y'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato, nyuma yaho byagaragaye ko aba bana bahohoterwa n'ababasambanije bakongera bagahura kandi ihohoterwa bakorerwa n'imiryango yabo. Madamu Odeta Musengimana, umuyobozi w'uyu muryango, asobanura ko basanze abana babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye. Abana barahungabanye nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda, rwose imitima yarahungabanye, abago batuje, abantu ntago bameze neza. Ikindi kibazo rero gikwiye guhagurukirwa. Twasanze abana benshi n'abanka 70% ari abana nibwo yaba ari mu muryango, ariko ari wa mwana utabana n'ababyeyi, ugasanga wenda ni wa mwana baciye hanze hariya ube mu gikoni wirwariza kugira ngo abeho n'umwana we. Ni ukuvuga ngo n'abandi bamwe barirukanywe, abatarirukanye abana birukanye umugabo yagiye yirukana umugore ati ni wowe kigoryi, niwe watumye umwana atwara inda. Kuba byonyine niba umwana agiye hanze akaba agiye gusubira kwishakishiriza ubuzima, azongera asambanywe, azongera byare, kuko agomba gushakisha ya mbere ugomba kumutunga igatonga na wamwe. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bakobwa batewe inda bakiri batoya. Ubuhamya bwabo bugaragaza kaga batewe n'imiryango yabo nyuma yo kumenya ko batwite.
Njye maze kumenya ko ntwite, mama nabana kana mama na papa, papa yasa dutaragenda, navuye kwa muganga uwo munsi bwacyo ahita agenda kanabi ati ntimuko nafite aho mushyira, ati nazaguha inzu yawe wenyine. Yarambwiraga ati ninteka utagiye gushaka ibyo uteka, ati ntabwo ndi kugaburira.
Na vya mfya 17 mu rugo bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubima, nabanza kurwana namo bari sinda burara, ntibiragenda gutya ntibiragenda gutya, kuko byageze ni gihe nje nta mu rugo njya kwa nyogokuru. Nyogokuru niwe wamfashije, ariko nawe kumfasha byaturutse kure, nawe ntabwo yabyumvaga. Yaramfashaga akazamo akandi kantu akongera akantuka akanshurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki, ariko akongera akagarura umutima.
Iyi miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ishinja ababyeyi ko muri iki gihe badohotse ku burere batanga, nubwo ababyeyi bahakana urwo ruhare.
Kimenya ko umwana atwite byaratugoye cyane, kubera ko yari umwana mutoya ufite imyaka 13. Byaradutunguye cyane, tugwa muri koma ari njye hagati yanjye n'umugabo, ariko kubera ko mu muryango habaye ikibazo ari njye n'umugabo twarangije ukwezi ntawuvugisha undi, kubera ikibazo twumvaga bidutesheje umurongo. Igisabo ni igisabo gikabije giteye n'agahinda.
Njyewe ku giti cyanjye ntabwo ababyeyi twadohotse, kuko nta mubyeyi wakwishimira ko yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Ariko abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva, ariko abana ntibanyurwa. Nkanjye mumaze imyaka 20 ntabyara, ariko urumve ubuhangeze kumpekesha uruhinja birangoye, kandi ngomba no gushaka ibyo babana bitunga wa muryango.
Mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yo mu mwaka w'ibihumbi 2015 yigaragaza ko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 70% batewe inda. Ukudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere bikaza kwisonga mu mpamvu zo guterwa inda kw'abo bana. Kugeza uyu munsi inzego zinyuranye ntizirabasha kumenya icyakorwa kugira ngo icyo bamwe bita icyorezo kibashe gucika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ni kuri iyo nkuru dusoreje wa makuru yacu kuri iyi saha. Dushimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukubiri Yabaro wadufashije kugirana aya makuru. Muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe. Kizone komandando.